Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze irundo.
Mwiriwe mwese mutezeyo mirajye inzamba gatega kawe kaze mu makuru 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 yaranze inondwi turiko turasozera yo kwigendekereza ya 15 myandagaro mwaka wa 2021 Benyaxera kana nije ngiye kwabashikiriza sangwe kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
Dwera ya makuru mubijanye n'umutekano muke mu gihugu. Hari umugore yishe umugabo wiwe amukubise ifuni mu ijoro ryo kuri uyu wa munani myandagaro uyu mwaka ku mutumba Kivumo muri komine n'intara ya Kirundo. Ico yamuhoye kikaba kitigeze kimenyekana. Uyo mugore ntibaramenya irengero ryiwe inyuma yo gukora iryo bara nk'uko byamenyeshejwe n'ababanyi biwe. Ni inkuru dushikirizwa na Vanessa Muyiteka.
Umugabo yishwe n'umugore wiwe yitwa Ndengengo Jean w'imyaka 35. Amakuru dukesha umwe mu babanyi avuga ko uyu mugabo n'umugore wiwe bari baririranywe basangira mu munezero. Aya makuru abandanya amenyesha ko Ndengengo Jean n'umugore wiwe batashe mu ijoro bashika batayana amajambo. Muri ayo matati niho umugore yaciye yica umugabo wiwe.
Ijoro nahitamira niho aya muganga mugabo rero. Umugore acabwira umugabo we ngo genda ubyikagurire nawe. Umugabo ariko wowe niyo twirirwanye mvuye kukugurira akago tumwira ngo nikagurire. Nareba baca bashwana umugore asaba ati jya mpinda ku ntanga. Kipfa gatoya isuka aca arayimukubita mu mutwe. Ngiye kwikingira amukubise ya kabiri aca ayikubita ku kuboko bitakarusha aracika. Wende Ndengengoma ja niko gusha bamutabariza ngo bamujyane kwa muganga mushikanye kwa muganga acarapfa
igipolisi muri komine n'intara ya Kirundo baremeza ayo makuru ariko bakamenyesha ko kugeza ubu umugore w'umuhisi Ndengengo Jean atawuramenya irengero ryiwe
arakoze Vanessa Muyiteka abantu batanu nabo nibo bamenyekanye kuba barishwe mu ndwi zibiri ziheze mu ntara ya Muyinga mu makomine Hegiteranyi Mwakiro na komine Muyinga Batatu muri abo babasanze bapfuye bamanitse ku migozi mu gihe abajejwe intwaro bamenyesha ko baba bariyahuye imiryango yabo yoyo ivuga ko ababo baba baragandaguwe inkuru tubaza Blaise Nije imbere
Ivya hafi ni uwitwa Juvenal Niyomwungere afise imyaka 20 yatowe ari kiziga ku munsi wa mbere gerekezo rya 9 myandagara 2021 yene na ku mugozi uboheye ubwiti hafi y'umuhana wiwe uri ku mutumba wa Kayenzi muri zone Cumba komine Muyinga amakuru avaho mu ntwaro ku mutumba wa Kayenzi amenyesha ko niyo mwungere yiyahuye bame mu muryango wiwe bakavuga ko yishwe ikindi kiziga cy'umuntu w'umugabo yitwa Regis Ndereyimana cyatowe mu gatondo ko kuri uwa mbere igerekezo rya 9 myandagaro 2021 iruhande y'akazu ka sugumwe ku muhana wa nyakwigendera kimanitse ku mugozi uboye ku giti mu muryango wa Ndereyimana bakemeza ko uwabo yoba yarishwe ariko aratahuka hanyuma akamanikwa ari kiziga kuri icyo giti ikindi kiziga cy'umwana w'umwigeme cyari gitanguye kononekara cyatowe ku munsi wa mbere igenekezo rya 2 nyandagaro 2021 mu masaha ya 8 kiri mu mazi y'uruzi rwitwa Ndurumu mu mwonga na Kiyange ugabura makomine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga na Bwambarangwe yo mu ntara ya Kirundo Claudine Irankunda w'imyaka 20 yarasanzwe aba ku mutumba wa Mangoma muri komine Giteranyi ngo yari yabuzwe irengero guhera ku igerekezo rya 2008 mu kakaro 2021 ikiziga cy'umugabo w'imyaka 25 yarasanzwe yunguruza abantu ku ipikipiki cyatowe ku Muyingamo itariki imwe mu nyandagaro mu 2021 mu masaha y'umugoroba hafi y'ishure rya Ecofo ryo mu gacimbiri ka Tiro Mutumba Mangoma zone Mugano ya komine Giteranyi none nibigira ngo yunguruje ku ipikipiki ku munsi wa gatatu w'indwi yahera ingenzi yaja muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo ariko arataha agwa mu mutego w'abagizi ba nabi baca baramwica nk'uko abajejwe intwaro babishikirije ikindi kiziga cy'umugabo azwi ku izina rya Miburu Jonathan w'imyaka 60 cyaratowe ku muhinga mukuru w'Imana uheze ku mutumba wa Cibare muri komine n'intara ya Muyinga cene na ku mugozi mu nzu ya mukuru we nkuko amakuru ava mu bajejwe intaro aho icibare abimenyesha ikiri nyuma y'ugo rupfu rwa Miburo Jonathan kikaba kitashoboye kuja habona
ubwo bwicanyi bw'imonogoje muri yo ntara ya Muyinga buraraje ishinga abanyepolitike batavuga rumwe na leta akarorero ni Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba ari n'imvukira yo muri yo ntara ahamagarira ubutegetsi kwerekana ko atari bwo buri nyuma yayo mabi abugisha inama ko bitabaye uko buzoshengezwa imbere y'ubutungane ku bwa Frederic bamvuga inyumvira kubona abajejwe intwara atacho bakora byerekana ko batazi ico bajejwe umviriza
ahanini ubutungane bwo kurikiranya ico kibazo ni intwaro hapfuye umuntu bakaharasuka kugira ngo tumenye ababikoze baribo kandi kugira abashobora kurikiranwa n'ubutungane ariko urabona ko atari ivyo tukunda kuza turabona mbega ivyo biba abategetsi ntavyo bamenya ntavyo bazi ntavyo bashaka gukurikirana muri ico gihe umuntu acavuga ati abo bategetsi ntibari mu kibanza cabo ntibari ko barakora ibyo bagunza gukorera abanyagihugu kuvuga inzira imwe ushobora kwiyumvira uravye ibiba ntagire abantu bakurikiranwa ntihagire abantu bahanwa ukamenga nakamizwe n'ingoma nabakurikiranywe bigaherera iyo ntibazo kubwira bati ya matohoza tukababwira cyagiye yagarukiye ngaha ivyavuyemwo nibi ivyo nabwo turabona ntabwo dukunda kumva batubwira bati twatanguye amatohoza mugabo ntiyigira hera cya kabiri umuntu yavuga ati n'inzira igira kabiri nuko ubutegetsi bwo baburimwo kuvuga guhera hejuru umukuru w'igihugu babakozi biwe biperereza inzego zijaje umutekano imbonerakure intwaro ubutungane kwabo bose baba baragiye inama bati twebwe reka kugira ngo tutegume ku butegetsi tuze turahomya kamwe kamwe muri abo bantu basanzwe batugwanya ejo dutegura aya matora y'umwaka wa 2025 na 2027 atankomanzi d'office mu nzira kwa wundi wa wundi yavuga ati bagira ngo muri politike ntibica ngo bakuri ntambamye mu nzira nibaza ko ari byo bashaka kuvuga gutegura amatora bakuri ntambamye mu nzira ariko muri ico gihe umuntu ashobora guca yibaza ikibazo ati namba ari ibyo rero ubwo butegetsi bwo wumva ejo bazocigwa imanza nyabaki igiye bizerekanwa yuko mu by'ukuri bwicanye buri ko raba mu gihugu bwo babwapanzwe bwiyumviriwe bukajigwa mu ngiro n'ubutegetsi bwo babuhari ko barakamba rukibara kuko ejo bocigwa imanza atagisibye nero nagira ndabasabe bikubita gashi kugira ngo ejo abantu bazababwira bati mu by'ukuri nibo ariko barabigira batwereke ko bashobora gutegeka kuko batarimwo mu bariko baratunganya mwe n'ivyo bintu
ubwoba nibwo bamaze iminsi burangwa mu banyagihugu muri komine Kibago mu ntara ya Makamba ubwo bwoba bukaba buturuka ku basirikare n'abapolisi babona baguma bagwizwa muri iyo komine kuva mu ntango zindwi turiko turasozera amakuru ava muri bamwe muri abo bajejwe umutekano akavuga ko bariyo kugira ngo bahangane n'abantu bitwaje ibigwanisho bamaze iminsi binjira muri iyo komine bava mu gihugu cha Tanzania ido nido na Diane nkuru nziza
amamodokari arenga 5 y'igisirikare aramaze gushika muri iyo komine ya Kibago yuzuye abasirikare abona bo nkuko vyemezwa n'abanyagihugu baho ngo bacumbitse ahitwa ku nkiko ku rubibe Burundi buhana n'igihugu cya Tanzania kuva kuri uyu wa kabiri amamodokari atari make yuzuye abapolisi yaratanguye gushika aho muri komine Kibago abanyagihugu rero bakavuga ko batewe n'ubwo amakuru twashoboye kuronka muri bamwe muri abo basirikare bavuga ko bagiye muri iyo komine kugira ngo bahangane n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bariko barinjira muri iyo komine bavuye mu gihugu cya Tanzania iryo soko mu gisirikare ryemeza kandi ko ku makuru bafise abo bantu batanguye kwinjira muri komine Kibago baciye ku ruzi Maragarazi ku cambo cyahitwa kwa Kavamahanga ahatumbereye n'inyakazi iryo soko ryemeza ko baba bafise ibigwanisho bikomakomeye bamwe bambaye umwambaro wa gisirikare abandi bambaye impuzu zisanzwe naho batagomba kubivugira hejuru abo basirikare baremeza ko hari abanyagihugu bamaze gufatwa nabo bitwaje ibigwanisho bakabikoreza ivyo bafise maze bakabarekura babanje kubatera ubwoba bababwira ko hamwe bogira ico bavuze hari ico bokwibonera ko bokwicwa ayandi masoko mu gipolisi aremeza ko hari n'abapolisi benshi bamaze gushika muri iyo komine ya Kibago kuri wa gatatu Desire Uwamahoro arongoye igipolisi ekigwanya imigomoko hamwe na General Etienne Ntakarutimana hamwe na Innocent Museremu arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu bakaba baraye muri iyo commune ubwoba rero bukaba bwugarije abanyagihugu bo muri iyo commune bamaze iminsi barara ntibuca kubera ibyo bariko barabona muri kino gihe nta munyagihugu n'umwe agiteramira ku bunywero nk'uko byahora mu masaha yo ku mugoroba muri iyo commune ya Kibago uruganda rwa Radio Inzamba ntituraronka ku murongo wa telefone Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo atange umuco ku bijyanye n'icyo gikorwa barimo
Nibarota bahagarika urugamba batanguye ko kugwanya leta y'Uburundi biciye mu nzira y'ibigwanisho ivyo biri mu itangazo ryasohowe kwigenekereza rya 9 myandagaro n'umugwire dutabara wafashe inzira yo kugwanya leta y'Uburundi ni nyuma yaho leta y'u Rwanda yerutse gushikiriza igisirikare cy'u Burundi abagwanya 19 b'umuharire dutabara bafashwe ku butaka bw'u Rwanda mu kwezi kw'icenda umwaka w'2020 Patrick Nahimana avugira uwo muhari asigura ko urugamba rwo kugwanya leta rubandanya kubera inzira y'ibiganiro itarashoboka uyu avugira umuhari akavuga ko bizeye ko leta y'u Burundi izokubahiriza agateka k'abagwanyi babo bafashwe umviriza
turamenyesha ko bitaduca intege mu rugamba twahisemwo rwo kubohoza u Burundi ariko kandi nedutara dufata ko Serge biciye kuri MCV izi uko bazofatwa gahagararira amategeko mpuzamakungu agenga umugwanyi nedutara rero yibukije ko yatoye ibigwanisho yaranira iteka n'itekane igaharanira kubahirizwa amasezerano yarusha rero nedutara nta yindi nzira ihari atari inzira yo kugwana urugamba rurabandanya uko inzira y'ibiganiro itarashoboka gushikana uno munsi tuvuga tube bitebuke tuzoteba twumvirwa icyo twasaba naco twebwe igikuru twasaba nk'ibihugu biri hano bibe n'u Burundi ibihugu bikikije igihugu cy'u Burundi ko bokumva bakumva icyo duharanira kuko bamenye yuko iyo leta y'u Burundi ari leta ibesha ikorera ibintu byose mu kinyoma yigeze yemera n'umunsi n'umwe ko twokwicara ngo tugire ibiganiro canke ngo banakera ngo habeho n'amatora abonetse ku mugaragaro rero twebwe twahisemo ko tuzogwana gushika twumviwe turazi neza yuko igihe kizoshika bagatahura icyo twahitiyemo ibigwanisho
n'akahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu vy'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke muramenya neza uwikingije arashobora kwandura nawe agashobora kwanduza abandi
akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
mu gusozera aya makuru yaranze inondwi mu gisata c'amagara y'abantu ibitigiri bishigwa habona na leta kubijanye n'abandi uyu mugera wa coronavirus naho bisa bisana n'abafise uyu mugera hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ibyo bivugwa na muganga Jean Minani yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu aho avuga ko kuva uyu mugera ubonetse hirya no hino ku isi leta y'u Burundi yahisemwo kuvuga ko mu Burundi uyu mugera atawuhari ubu ngo bahisemwo kuza barashira ahabona ibitigiri bito by'abanduye kugira ngo biboneke ko ibintu byayangaye muganga Jean Minani asabanyabuna ko umukuru w'igihugu yarakwiye gufata ico kibazo mu minwe kuko kidasanzwe tega amatwi muganga Jean Minani
leta yemera ko ico kiza kimukiramara abantu ubwo igaragaza ibitigiri kandi bapima araho bapima bakayitora naho bayitora akababwira ati nimutahe tagiye n'ikindi babahanura naho basanga bayigwaye bayibapimye bagaca bagenda mu tubare bakajara abandi bagenzi babo n'inshuti zabo nk'uko menye ntacu bagwaye bagaca banduza abandi kubera kitavuga yuko kiza covid kihari yo nkigaragaza n'ibitigiri Ugambe na mbele nuko tukumenya yuko leta y'Uburundi igeze yemera ibya COVID yagumye bihakana ivuga ko Imana ibo yabakingiye COVID yateye ahandi mu Burundi taratera ntibashaka rero kuvuga yuko COVID barembeje kurembeje abanyagihugu kuko ni nkuko wabisubije nyuma nkuko bavuga ati babandi none byo bavuga n'ibiki bibaza yuko ari muri bya propaganda ariko ibyo bya propaganda zabo nuko zirimo ziramara abantu zitabakiza ahubwo ico twohanura nuko ubona neza kukiza cyari cyiza Burundi si gihugu cyonyene mu bihugu byose bihari ku isi byafashe ingingo yo gukingira abanyagihugu babo no kubabwira uko bifata bagafata ingingo nako hamwe hamwe za ruhasha kugira ngo bashobore kwangi cyo cyiza ariko Burundi bukigira ngo sindabineje ako bigiye kubagora kuko kugira ngo uve mu gihugu ugenda handi mu minsi zizoze uzobwizwa kwerekana yuko wicanjishije bakaronse gicanjo ntibazoshobora kugenda ngo burire ndee peshi iko bivuza kumera mu bihugu cyane nk'ibya Buraya n'ibihugu bya Amerika n'ibindi bihugu bya nka byose rero tuzosanga tumwe turarira abandi baramaze gukira indwara kakadutakamba kandi baramaze ngo nibemere bacanje kandi leta bari bigira bihereze umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cyangwa umushikiranganje w'amagara y'abantu aha ingwano iteye nk'iyo utwara igihugu ariwe perezida niwe ahaguruka nk'uko mu bindi bihugu byagenze agatanga amategeko agatanga intumbero
Ningaha rero dusozereye amakuru yaranzwe inondwi mwakoze mwebwe mwayakurikiye Beniax Serakana nayabashikirije ndabifurije ibihe byiza iwanyu
Ngiyi nzamba
Nzamba irasamirana
Amakuru makuru yaranzwe inondwi